mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, mbega Yesu ninde, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe 1964 Itopeka, Kansas, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uganje ko gushika ubu twagize yubiri isanzwe y'imfungurwa ku bw'izifungurwa zo mu gitondo twaronse mu bisanzwe usanga ari agakate k'umuzingi gasize amavuta bita jeri nari phoenix ubundi munsi hanyuma bampaye ibyapati bitagira harya mu bumanuko tuzita frajax akandi ntibyari komerase na nkeye ubwo rero nategerezwa gushira isukari kuziwanje gusa zari rero ubu ngaha twagize ibihe nyabyo kandi si ibyo gusa by'umubiri uko tubigira no muri mpemu. Ndanezerewe cyane kumva intahe y'uyu mwene data muto y'igitondo kimwe nahamagawe iruhande y'igitanda ciwe bambwiye ko hari ikintu cari cabaye nibaza ko yari mu bambere bagerageje guterera iki gikorane atankeka yari satani yari kwagerageza gukorera ibyo uwo mukozi w'Imana ariko murabona uko Imana ibikora ibihindukiza neza ngo bicike intahe idasanzwe kugira ngo yerekane inkomezi zayo izofataniriza byose hamwe ngo bizanire ibyiza kubayikunda ndashima cyane akumvirya ntahe mwene data. Kandi ibyo kuri nagiri wibakwe kuba muri kino gisagara hamwe namwe ni emwe sinshobora no kubivuga ukuntu niyumva ku byibivyerekeye ubu ntidufisi sinzi ry'abantu n'ibindi nk'uko rimwe na rimwe biba ariko bisa nuko Imana hari ico yiteze gukora canke hari kiriko kiratunganywa neza iri kwirategurira abantu ikintu kinaka isubiza abantu ku murongo aho bari bakwiye kuba hamwe no guhura n'ababungere beza n'ibindi hanyuma rero nibakwe nagiriwe kuza hano muri iki gitondo kwigisha abadandaza ba full gospel ndatahura kuri ishami ngaha rikiri ritoye ni ritoye cyane kandi nk'uko mwene data yabivuze ngaha bakeneye umuntu yemwe mu madina hambaye meza yose nk'uko naserukiye ku isi yose aba full gospel benshi mu ba baptiste n'abandi batandukanye n'ubundi umugwi umwe uwo nawo nini uw'abadandaza kuko ntibaserukira idini kanaka ubwabo nta dini begamiye nta kindi baserukira kiretse full gospel gusa rero ibyo biratunezereza kandi niyumvira ko mwebwe abantu muri iki gisagara ni mu by'ukuri asangwa mwizera ko ico ndababwira ari ukuri ni igihe aho abadandaza ba full gospel bashobora kuja hamwe kubwo gufatanya muzokwigishanya muzovuga mu gihe cy'umwanya nk'uwo kuwa gatandatu mu gitondo umukuru wa umukuru mpuzamakungu mwene data Shakariyane namenyanye nawe haraheze imyaka myinshi benshi muri mwebwe hari icyo mubizi ko ku byerekeye amatelegrama yari ku ntebe hejuru rwose hanyuma nsomye muri izo nasanze ari umugore yitwa Shakariyane yagira yicwe na kanseri akandi mu buryo kanaka umwami yandongoreye hariya rero n'uwo namenyanye na Shakariyane igihe yakira indwara aho niho muganga Theodore Paruzi yabatirijwe igihe we yari umuganga wabo umuganga w'umugiriki yavuze ati mu by'ukuri we uri ko uhabana isobanuro yatariyo yavuze ati urya mugore hari yari kumfira ubwa mbere igihe naja ku nzu yavuze ati rero ni winjira ati uce bugufu utekereze yavuze ati kuko uwo mugore ari kumfiro yamye aha haruguru kandi amabere yombi barayaciye none yaravyimbye yavuze ati ategerezwa gupfa hanyuma yavuze ati ntaco ushobora kubikorako akandi narumvirije gusinyigisho ziwe akanya gatoya yavuze ati ubu rero tekereza neza ntusenga uvugire uvugira hejuru cyangwa ibindi yavuze ati vuga isengesho ryawe ritoye hanyuma usubire umanuke navuze ego mugenzi rero narabandanije narinzi ko ntari kumviriza ivyo murabizi hanyuma navuze ntitutu naraduze ingazi kandi hari nibaza ko mfa nafashe ubu ndabyibutse naraduze ingazi maze Florence rero umupfaso nakiri mutoyi mwiza kiri mutoyi na Rose n'abandi bose bariko barasenga kandi nyina wabo yaramaze imyaka aryamye yarataye ubwenge yaravyimbye hanyuma rero ndapfukama ngo nsenge maze kubikoraho ahaciye haza umumarayika w'umwami yamanutse ku gitanda avuga ati mu minsi itatu azoba vyutse rero naciye mpindukira maze ndatangura hanyuma barankurikira maze nti mu ni mu izina ry'umwami azoba vyuka rero baciye batangura kuvuza induru nguyo muganga Peruza araje yagira anyirukane mu nzu hanyuma hanyuma gusa anavuze nti yavuze ati cyumbiro cy'ukuri hanyuma navuze nti rero guha abo bantu ibyizigiro by'ikinyoma uwo mugore ari kumpfiro navuze nti twisunze ibiharuro byanyu byose n'ibyo ariko twisunze ijambo ry'umwami sivyo murabona navuze nti azobaho ubusatsi yavuze ati ukwiye kuba muri iki kibanza sohoka ngaha hanyuma mwene data shakarejana araseruka ati rindira umuntu umwe gusa murabona yavuze ati twari kumwe nawe aha hepfo nk'umuganga wacu kandi turagushima yavuze ati ariko namwe ne data Branham turamuhamagaye ibyizigiro byawe ntacho bitumari ariko wewe arakitumari urabona hanyuma navuze nti ndakubwira ico nzokora hamwe adahagurutse ngo asubire gusohoka mu minsi itatu nzoshira ikimenyetso ku mugongo wanje umuhanuzi w'ikinyoma hanyuma tuzoja neza ha Los Angeles hanyuma uje mu modoka yawe umanuki barabara upfutsi honi untunguru tokura bona hanyuma rero hamwe yo hagurukutse ureke nshiri ikimenyetso ku mugongo wawe nti umuganga w'ububeshi hanyuma nje mu modoka yawe mvuzi honi urabona nti yari kubikora haheze gihe yarabatijwe mu mufurege ufasha kuvomera amazi akorera umwami kuva ico gihe yacanywe muhira mu bwiza hanyuma rero namenyanye n'abashakariyane mu nyuma nari mu bafashije gutunganya ishami ryabo rya mbere kandi mu gihugu cyose ku isi yose narabafashije mu mashami yabo n'umugwi w'abantu beza cyane nibaza yuko muhari ico muhomba mukudakomeza gufatanya kwanyu hano kuko no gufatanya dukwiye gukoranira hamwe bibiliya ni kwitubwira uko tubona iherezo ryegereza twoye guheba gukoranira hamwe ntibizokora ibyo gusa bizobakomeza hanyuma mwebwe inkomezi zanyu zizokomeza ishengero kandi birahagije abadandaza bavuru gospel city ni ryo gutandukanya rivuga riti uyu numugwi wacu nuwabizera bose aho bakoranira kandi ni gice cishengero gusa murabona ishengero ubwaryo abizera bamwemo kandi nibaza ko ari ikintu gihambaye hamwe mwo bikora ni nkaho ari gato y'inkumbure ntika nizera ko bitumvikana nk'umuntu kurogota ariko umuntu umwe yambwiye haraheze igihe gitoya mu gikorane yavuze ati umugabo yavuze ati yewe urumuvuga butumwa koko navuze nti emwe ndakeka kwico cha gice cyaje ari ukuri nsansa n'ubutinyi byo mvuga kubavuga butumwa igihe ndi kumwe n'abafu gospel murazi data yari ugendesha ifarasi yagendesheje amafarasi nkira gahungu gatoyi nari yumviriye murabizi ko nanje nzoba ugendesha ifarasi murazi ukuntu uduhungu dutoye dushaka gukomera kumera nk'abase rero nanje nari kuba ugendesha ifarasi rero naca ana data hanze nyuma yaho hantu urabizi turiko turarima hanyuma natwari farasi yanjishaje yo kurima amaze nkayimanukana ku bwato bwo kunywera amazi bwa kera murabizi bwabajwe mu ntimba timba y'igiti nibangahe bamaze kububona ubwa kera none mupfa mukihe gice cha Kentucky yo nibangahe bamaze kurara ku matera y'ivyatsi rero ndashobora gukura ikoti yanje ni karuvati by'ukuri ngaha ndi muhira rero harya nini nahantu hanje rero nahora manuka hariya kandi data yarafise umutandiko murabizi rero namubona neza kuri nyuma yaho hantu ahanyuma nkasohora ya farasi yanje yo kurima ngafata bene wacu bose nkabicarika impande y'uruzitiro murabizi kandi nicewe nari mukuru mu bana icenda nkagenda ngatora ifyatsi bibi byinshi maze nkabishira munsi y'umutandiko hanyuma ngakwega ikiziriko maze nkayurira mana we esi gikoko kiraho rushe rwose kuburyo kitoshobora no gukura ukuguru hasi kandi cara jwira gusa maze kikabandanya ivyatsi bibi bikimaseko kandi gikwega ico kiziriko kikiriko rero naca nkuri nkofero yanje kandi gusa nari narumwungere w'inka vy'ukuri nari narasomye ibinyamakuru vyinshi cane bihagije rero nareka bene wacu ngo bibaze ko ndi umwungere w'inka nyawe murabona kandi nibaza ko ndiwe igihe nari mfise hafi imyaka 18 narapfuye muhira amaze ndagenda iyarizo nabari bankeneye ngo nigishe ifarasi zabo ivyo ndabizi ntakekeranya gusa ba bari bankeneye rero natentegerezwa kuva imuhira imyaka ntiyari ikwiye ariko narapfuye yo hanyuma byarashitse nshikifoye nise neza mu gihe cyo gushika cyo gushira ibimenyetso ku mafarasi murabizi rero nagiye inyuma hariya kuraba mwiraro ryabo ngo ndabe iyo yinari kugendera ko zidya abandi batashobora kugendera ko jewe nari kuzigendera ko murabizi nari mfise umutandiko w'ifeza narakantu gato gato cyane namye ndi muto muto hanyuma niyumvira ko no kwironderera ipantaro z'inshato ndazi ko data yavyambara kandi ico gihe ntavyo yarafise namba rero naciye nironderera nari nabonye umwambaro mwiza murabizi munsi hari handitse ko ale ize one ahari ku imitwe y'imfizi n'ibindi kuri ivyo niyumviriye niyo mana we izo zombera murabizi ivy'umwana narazigerageje yari hafi kikumu ibikumu 18 vyerekera hasi kandi nasa nizo nkoko ntoya bita pabantame murabizi nayo mababa kuri jewe niyumviriye nti ibi ntibizigera bikunda rero naciye nigira maze ngura umwambaro w'izo bita Levis kandi niyumviriye ntingiye gukorera amafaranga mana karero nasohotse hanyuma ndaba hejuru no hasi ubwo busho inyeshamba neza ku buryo zitashobora kuvirya ivyatsi ngo zirire mu bwato bw'inka niyumviriye ntiyo mana we rerirya mbere bazisohoye basanzari biratangaje kubona mvuza ibi muri iki gitondo sinari bwavyiyumvire gushika ubu ariko ifarasi ya mbere bari kuri rurya muhinga mu mwihiganwa bayita iyitemewe n'amategeko y'ikansase kandi yari y'ikansase iyi 17 nini hambaye yari farasi nini y'agaciro ntangere itemewe n'amategeko rero ugendesha ifarasi rurangiranwa wahariya yagira ngo yo yigendera ko rero naraduze ku ruzitiro rw'iraro nk'abandi bagendesha amafarasi murabizi hanyuma nicaraho hejuru basunike iyo y'inkoferi inyuma niyumviriye ntisa n'ugendesha ifarasi nyayo ndaba hejuru uyu mugenzi rero yaraje atatse hose yaya igihe yakoroka kuri iyo farasi yacurangutse nka kabiri canke gatatu nk'ifi ipfuye mu mazi hanyuma uwo muhungu ifarasi yagiye mu nzira imwe uwo muntu aja mu yindi imodoka zo mu bwoko bwa pickup zato ifarasi hanyuma ruseha banitwara uyigenderako amarasa muca mu matwi hanyuma ifarasi yaciye hari yamaze imodoka zo mu bwoko bwa pickup zarayitoye umuntu asemerera yaraje maze avuga ati umugabo wari we wese aja kuyigumako imisegonda 10 ndamuha amadorari jana yabandanije amanuka abandanya amanuka avuga ati arabajewe neza na neza avuga ati uyigendesha ifarasi naciye mvuga ati oya mugenzi nahinduye ibyiyumviro byanje ningoga na ningoga sinari ugendesha ifarasi igihe natirwa irya natirwa irya mbere muri missionary baptiste church nashobora gutwara bibiliya yanje munsi y'ukuboko murabizuku kandi nari mfisi byangombwa vyanje na navugira ukwizera byari ivyo gusa nibaza ko nari umuvuga butumwa igihe kimwe nari ngahise rwigihe akagakobwa gatoyi ka dochtari kakiri indwara kandi niyumvira ko ndi umukozi w'imana naramanutse maze mpura n'abapenegoti hanyuma uyo robert dotkali bamwe muri mwebwe bashobora kuba bamuzi hanyuma ndamwumva avuga ubutumwa uyo mugabo rero yarashobora kuvuga ubutumwa gushika haribwa mu mavi agasa n'ubururu mu maso hanyuma akaja hazi agasubira akabyuka afata impemu ziwe washobora kumva ukiri kure akivuga ubutumwa jewe kwa kuntu kwanje kwa babatiste kwa kera kwatuma nta nyaruka kwiyumvira nkuko kuva ico gihe uwari we wese yambwira ati uri umuvuga butumwa navuga nti oya mugenzi nsa n'uwutegerezwa kuvyitondera umugenzi umwe yambwiye haruguru i Philadelphia harya niho igikorane gikurikira kizobera hamwe n'abapfa mu bihugu byose nzovuga itariki 2009 n'ugurura ibikorane itariki 2009 kubwa muga nga Brown hamwe hamwe na benshi muri barya bene data ho ni i Philadelphia bizotangura itariki 29 z'uku kwezi niba kwe nagiriwe ryo kugurura ibikorane rero no kugira isangira ry'ifungurwa zo mu gatondo ku bwabo umugenzi umwe yavuze ati ni kubera kugendana n'abadandaza vyitwa ko uri umuvuga butumwa navuze ntibasha ndi ndi umudandaza yavuze ati none uri umudandazanya nyabaki navuze nti urudandazwa rw'izigiro na bipfutse nyaruka kugira ngo ntatahure murabona ntiyatahuye ico navuze sinigeze mvuga gutegekaniriza impanuka navuze ivyizigiro yavuze ati yemwe ndanezerewe kukubimenya yavuze ati niki ikigo gikuru cy'iryo shirahamwe kirihe ati ni ugutegekaniriza impanuka nyabaki navuze ni ubugingo butashira yavuze ati iyo sindigera ndayumva ikigo gikuru kiramajahe navuze nti ubwiza rero bagenza sangwa hari umwe muri mwebwa bikeneye ndipfutsa kuyaga namwe kuvyerekeye ibigenga ivyo inyuma y'igikorane kandi ndibuka haraheze igihe kitari gitoya kuvyerekeye gutegekaniriza impanuka ndize yuko ata muntu akora mu bintu byo gutegekaniriza impanuka akora ngaha hamwe n'ivyo mwene data atandaza ibintu byo gutegekaniriza impanuka hamwe no kwiyubara rero igihe kimwe bari bambwiye yuko ntari nategekaniriza impanuka neza kandi ntibari badusomeye ayo mategeko neza kandi data yakoze imyaka 10 kuva afise imyaka 20 ariha ayo magutegekaniriza impanuka nkuko twavyiyumvira igihe cyo kuriha kimaze gushika yose hamwe yari amadorari 7.50 kandi twibaza yuko yari afite agaciro k'amadorari 100 yari ariko kandi sisinzi byose ni byiza rero sindayikengera ni byiza cyane rero nari mfise umugenzi yakora mu bintu byo gutegekaniriza impanuka canke yadandaza ibyo gutegekaniriza impanuka nako umugenzi twiganye mwene wabo yanditse mu cumba cyo he umukozi w'Imana mwiza cyane w'umubatiste rero Wilmer yaranyemereye aje kumvugisha umunsi umwe yavuze ati Bill naje kukubwira kuvyerekeye gutegekaniriza impanuka navuze nti rero Wilmer navuze nti ndakubwira twamye turi abagenzi navuze nti kandi ibintu byose yavuze ati nimba ushaka kuvuga kuvyerekeye ikirere canke kuvyerekeye ikintu cyari cyo cyose ni byiza ariko kuvyerekeye kuja kuroba canke ikindi cyari cyo cyose nshaka kuvuga kuvyerekeye ivyo ariko rero navuye yavuze ati ni byiza yavuze ati mu byukuru keneye ibintu byo gutegekaniriza impanuka hanyuma navuze nti ndafise ivyinzigiro hanyuma yavuze ati yo mparira rero ndiyumvira Yesu uwo ni mwene wacu aramaze kugusobanurira amategeko navuze nti oya hanyuma umugore wanje yandaze nkuko nari umuntu w'indyarya murabona nkuko yarazi ko ntagize ibyo gutegekaniriza impanuka rero yarandavye hanyuma navuze nti ndafise ivyizigiro yavuze ati ibyo navyo ni biki hanyuma navuze nti ivyizigiro biheza giye Yesu nuwanje nukumviriza kumeze gute ku kiza bw'Imana narazwa gakiza narondewe n'Imana na vyawe na mpemu wayo nogejwe mu maraso yayo yavuze ati Bill ivyo ni byiza cyane ariko ivyo ntibizogutwara hariya mu itongo ry'abapfuye navuze nti ariko bizonkurayo sindajwe ishinga n'ukuntu nzoshika ariko ndajwe ishinga n'ukuntu nzovayo mwaba kwiza tungamwe ndacari mu rudandaza namba mushaka ko tuganira kuri ibi nzonezerwa kubikorana namwe ariko ni ikintu gihambaye cyane gufatanya ndizera ko handitswe mu byanditswe yuko ewe kuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kw'ababana babana nyakubana bimeze nk'amavuta yariyerayo y'igiciro kinini yasutswe mu mutwe agashororokera mu bwanwa bwa Aroni agashororokera ku misozo y'impuzu ziwe ibi ni ibintu byerekeye gufatanya Imana yonyene mu itanguriro yari Imana yonyene ntiyari bwabe Imana mu itanguriro mbega mwari munsi ivyo ntiyashobora Imana ni ikintu cyo gusengwa ijambo icongereza murabona nkuko yari Elohim wibeshaho wenyine wibanye kuva kera ntiyari Imana ariko muri we hari ibyiyumviro nk'ibyiyumviro byawe murabona ibyiyumviro byawe ntegerezwa kubona ikintu kinaka hanyuma ndaciyumvire ko hanyuma nce mvuga kandi jambo ni iciyumviro gishizwe mu ngiro rero ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yaragaragajwe murabona aratangwa kandi rero byose nico kimwe ni kwa kundi nyene turabavutse ubwa kabiri turafise ubugingo budashira namba dufise ubugingo budashira hari ubwoko bumwe bw'ubugingo budashira kandi ubwo ni Imana kandi twebwe turabayigize rero ndashobora kuvuga mu bakristo nk'uko turi bigize Imana kandi Yesu Kristo Yesu yaje nk'umucunguzi ni bangahe bizera ivyo gucungura sukurema ikintu gishasha gucungura no kugaruka n'ikintu camyeho murabona ni ibiki mutinya murabona byose biri mu maboko yiwe isaha ntigenda nabi ibintu byose bitegerezwa kumeruko na kandi bitugeza kuri uru rugero rero ya kandi neza na neza ndizigira yuko umuntu wese aha hantu muri iki gitondo atari uwo kwifatanya kwiza atari uwo kwifatanya kwiza yuko muza kubivuga neza n'uyu muntu mwiza ngaha byansavye ukuramutsa ubuhagarariye iki gikorane rero nimushiremo inkomezi Dawidi yavuze yuko yikomeje kuba murwanya kandi namwe bantu mutegerezwa gukora ibintu byose kugira ngo mugire inkomezi kuba barwanya turi ngaha bene data bagufu gospel murabona turavyizera rero reka tuje mu bikorwa kandi dusohorwe no kuzana bamwe muri bene data bandi no kubinjiza baba gufu gospel cyangwa taribo hanyuma tubazane mu bikorane byacu kandi dusenge twongere dukore ibitwerekeye kugira ngo tukomeze umubiri wa Kristo kandi kubyivye twikomeze ubwacu imani bane namwe ibafashe igihe cyose nshobora gutanga imfashanyo kuri mwebwe nimubimbarire rero reka imbere yo kwegera ijambo sinshaka kubafata umwanya muremure ndi gusa nkuko navuze mu kanya gaheze nti meze nk'umuntu yitonda nkuko mubizi kandi mba nk'umuntu ategerezwa kwiyumvira kuri ibyo nitonze kandi ibyiyumviro byanje si byiza cyane ubwa mbere rero ntegerezwa gusa kumera nk'ufata umwanya kandi nta kindi kintu mbanza atari ibyo we ambwira ko mvuga kandi rimwe na rimwe biranshira mu ngora n'ikindi gihe bikazi nkuramo rero mvuga gusa ibyo avuze imbere y'uko twegere ijambo reka twegere umwanditsi waryo haraheze igihe nariko ndatwara imodoka hamwe n'umuganga mu by'Imana azwi cyane benshi muri mwebwe mushobora kuba mu munzi William Bof Clapton kandi yigisha ubutumwa bwiza mu ndimi ndwi kandi twariko turavuga n'iby'Imana n'ibiyigize kandi nariko ndavuga kuri icyo mvuga nti Imana imeze nk'ibuye ry'igiciro cyitwa diyama murabona hanyuma navuze nti rero izingabire uvuga ko navuze nti zimeze gusa nkugu asayangana ku Imana hanyuma navuze nti ni nko muri Afrika twa ukuriye ukuriye ibinogo bimbamwe amabuye y'agaciro hariya ikimberi yari umwe mu badiakoni banje mu murongo yanjanye mu binogo bimbamwe ubutare hariya ikimberi kubera iki mushobora kuyasanga ari kwibarabara kandi ntimushobore gutora nimwe kiretse rimaze gukatwa ritegerezwa gukatwa n'ibikoresho n'ababigenewe rero ikibuye kinini ya cha diamant ha muriro kiba gifise muri cyo mu gihe ukironze oya ritegerezwa gukatwa kubwiye byo kandi yo yari imana kandi yategerezwa kujanjagurwa kuvyacu bigabitanyo no gucumitigwa ivyacu bicumurowe ni diyama nini ya kandi mu gihe ukase diyama mbega mumaze kuvyihweza murarikata mu nyabutatu kandi yakiwe n'izuba itanga amabarandwi murabona kandi mwitegereje ikintu gitukura mucishije mu kintu gitukura gisa nicera mbega ivyo murabizi uko n'ukuri gitukura ucishije mu kintu gitukura yo namarasa tukura wi tegereza yi imana yitegereza umunyavyaha tukura cishije mu marasa tukura bimugira uwera ari mu mutima murabona kandi ubu rero muri ivyo navuze nti imana yacanjagwira katwa kandi yacanjagwe kugira atangiyo mico mu gihe imurika ijambo ry'imana rihambaye rimurikira iki imana iri kandi uyu mushinga amateka krypton yavuze ati ariko nubwo biruko ntuzi neza bibiliya yawe navuze nti ivyo bishobora kuba ari ndaza umwanditsi neza na neza rero ico nico kintu nyamukuru nimba nzi mwanditsi kumenya we naho womenye ijambo ryose canke nturimenye kumumenya we gusa ndizera yuko yari Hudson Taylor yabwiye umu missionari muto igihe kimwe yavuze ati mushinga amateka Taylor mperuka gusa kuronka mwemu yera yavuze ati mbega ntegerezwa kuronka urupapuro rwo mutsindo rwa mbere rwa kaminuza yavuze ati ntugerageze ku muri kumuco mu gihe ibuci imaze kwaka igice cyose reka yerekane umuco mu gihe icaka ni byiza mu yandi majambo nimba utazi ibyo uvuga genda uvuge ukungene yakijyakijwe ibyo birahagije hanyuma namwe bagabo babagwiza tunga ba full gospel nimukora uko nyene ntimutegerezwa kurindira no kuba umukozi w'imana nimushinga intahe gusa ibyo yabakoreye ico nico kibazana hamwe n'ugushinga intahe y'ibyo yabakoreye ico kizotanga umuco kubandi kugira ngo batswe n'uwo kandi uko ni kwa matara yatswa mu ishengero rimwe ryose ryatswa n'irindi ese umuco uvuye ahandi ariko wa muco nyene bisigura yuko ari yamana nyene ibihe byose imuri ku muco reka tuvugane n'umwanditsi mukuru rero mu gihe twunamitse imitwe yacu data wo mwijuru kuza hamwe rero ahantu ho mwijuru ibi dutahura ko atari inyubako ayishengero atagukekeranya ariko ibyabakiwa n'isi na yandi mategeko yose atandukanye ntambwe n'ibindi byose zikoranira ngaha ariko muri kino gitondo nishengero kuko abaserukira ubwami bakorani bakoraniye hamwe kandi turumva uko biri kose ubu
and we feel already from these testimonies and hymns we
turumva ukubaho kumwama hambaye
we know that
turazi uko ari ngaha
now as we
kandi rero nkatwebwe nk'abana
mumashira
hamwe yacu kuri wewe amashimwe avuye mu minwa yacu
no matter how much we
yo birashoboka ko bitari ku rutonde mwamariko n'abana gusura tahura ibyo nk'ibiraba nimba ari kangahe twogerageza gukoresha uburyo bwacu bwacu n'ubwenge birashoboka ko bitobaye bivuye ku mutima n'ibintu by'ibiremano bishitswe ahantu ariko mu gihe twebwe bivuye ku mitima yacu tuguhaya amashimwe hari kubwawe ndizera yuko biza kwakirwa reka rero turagusenga yuko uza kudufunga igusa imigozi ya mpemu yera ushira imitima yacu hamwe hanyuma uvugane natwe biciye mu ijambo ry'Imana heza agirira ishami ritoye mwami riha inkomezi jewe mwami nara riteragiye nzorivomera ku murango nijoro kandi nta muntu azorikura mu biganza byanjye ndasabye mwami nk'umusabyi wawe uba heza agira abaye inkomezi mwami kubwuga heza agira ishengero ryose ryaserukiye aha hantu muri kino gitondo n'umuntu wese kandi nimba hari umuntu wari we wese ngaha muri kino gitondo atarakizwa ndasenga mana ko iki cobaye igihe baza kumenya yuko batakwije kugira ngo bahure n'urupfu kugira baronke ingabire y'ubugingo budashira biciye muri Yesu Kristo umwana wawe kuko tubisavye mu izina ryiwe amina rero mubikorane nibaza yuko nabigishije cyane n'ibindi bintu mubikorane sinshaka gufata kwigisha ubutumwa kandi ndibaza si byiza cyane kugira igikorane tudasomye ijambo no kuvuga gatoya ku ijambo rero ngaha natoye kuva mu ijambo ngaha agakino gatoya igusa inkuru ntoya bamwe muri mwebwe naragatanze inshuro zibiri cyangwa zitatu ariko nibaza yuko agashobora gukora ikintu kandi murashobora kunyihanganira akanya gatoye kuri ibi ingira nsome mu gitabo cy'Uwera ruko igice cya 19 guhera ku murongo wa mbere ni vyanditswe bitoya bidasanzwe ndiyumvira kurizana ahantu hangaha ariko kandi ijambo ryose rirahumekewe riri mu kibanza cyaryo kandi ndizera yuko Imana iza gufatira ijambo ryayo no kurishira aho ribereye muri iki gitondo Yesu ashikiye riko ariko arahaca hari umuntu yitwa Zakayo yari umutoza kuri mukuru kandi yari umutunzi ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa reka ndarisoma ubugira kandi kuko nshaka gushimika kuri ibi ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa bimwankira kubyishengero kuko yari mugufi arirukanga aje imbere yuriri giti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagirace muri iyo nzira Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati Zaka yururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe umwami yongera imigisha yiwe ko bwo gusoma kwibi ijambo ryiwe uyu mugabo muto agakino kacu gatanguriye i Yeriko rero Yeriko cyari gisagara gitoyi cyane muri Palestina kandi cyari mu mwonga kandi Yerusalemu kiri hejuru ku musozi hejuru ku gasozi gatoyi kandi namba wo kwitegereza Yesu igihe yaza ku isi yahawe hagati mu bantu izina ribi cyane atashoboye guhabwa ukuza kwiwe we yari Beelzebuli iryo ryari iryo ryari izina ribi rwose kurusha yandi yose bashoboye kumwita. Iryo ni umurwanizi, umupfumu, impemu mbi, bataziriye igikorwa cy'iwe impemu yanduye, ishengero ritari ryiteguriye kumwakira. Bamuhaye izina ribi cyane Belzebuli. Namwe yaraje ukuvuka ko mu buryo bugayitse cyane, yashoboye kuvukiramo na nyina yari umurimyi muto nta hantu yari afise ho kuruhukira kugira ashobore kwibaruka iki kibondo, hamwe n'impuzu ziwe akiri uruhinja. Tubarirwa ko zatanzwe kubwo buntu kanaka, izo bamufukishije ari mu bwato bw'inka mu ruhongore runuka harya mu mase mu ruhongore. N'urwo ruhongore ntirwari rushemeye kari agace gatoyi kari ku musozi. Nawe yakoraniye n'abantu atari abahanga kurusha abandi bose, aboro kurusha bose. Yaranzwe n'abantu bo mu miryango ikize kurusha iyindi yose, yanzwe n'abiyu bwiwe ishengero ryotegerejwe kumumenya, ariko ntibamumenye, ntibigishijwe mu ijambo ngo bamumenye. Kandi turabona yuko yagiye mu gisagara kiba yabaye cyari muri Palestina i Yeriko. Ndibagiye uburinganire bwacu ugereranije n'ikiyaga uteru jahasi. We yaricishije bugufi cyane, yigira muto gushika umuntu yarazwi ko ari we mugufi muri bose mu gisagara. Yategerejwe kurira hejuru y'igiti ngo amuraba ari hasi, ariko icyo ni cisi yibajije kuri we. Bamuhaye urupfu rw'agashinyaguro rugoye cyane ku buryo atamuntu yoshoboye gupfa gutyo. We yapfuye nk'umugizi wa nabi, umuntu rupfu ruteye isoni cyane yapfiriyemwo. Bamwambuye impuzu ziwe kandi atankeka, murabibona kuri aya mashusho n'ibindi. Bamutereye igice cy'impuzu ariko yihanganiye iby'ubuntu koza soni. Bamwambuye impuzu ziwe zose batako bamubamba ku musaraba, biteje isoni urupfu rw'agashinyaguro rugoye cyane kurusha izindi zigeze kubaho. Nirwo bamukoreye ngibyo n'isi yamwiyumviriye ko ariko Imana yaramwiyumviriye ko gushika yimuha izina riruta yandi mazina avugwa, haba mu ijuru canke mu isi. Yamuhaye icubahiro cinshi gushikaho ahabwa ya ntebe yiwe y'ubwami, yategerezwa kwicisha bugufi kugira abone ijuru. Ivyo ni vy'Imana yamwiyumviriye ko, kandi ndizera atankeka ko ivyo nivyo vyiyumviro vyacu muri kino gitondo. Biruta cane buri zina hejuru y'izina iryari ryo ryose rishobora guhamagagwa. Buri muryango wose haba mu ijuru no mu isi uhamagare Yesu, na kandi kubw'izina amavi yose azopfukame n'indimi zose zize zaturi iryo zina. Zakayo yari umudandaza wo mu gisagara c'i Yeriko, nawe nta nkeka yari umuntu wo mwiza mu mibereho yiwe. We yari tuvuge ndizeye kubwo kuba yari umuntu mwiza, nta nkeka yari umunywanyi w'ishengero kanaka rimwe ryo mu madini y'ico gihe. Inge tuvuge ko yari umufarisawe iwe mu by'ukuri ntiyigeze yemeranya n'ivyiyumviro by'umukenyezi wiwe. Inge tuvuge ku izina ry'umugore wiwe ko yari Rebeka, nawe ntiyemeranije n'ivyiyumviro byiwe kuko yari yizeye Yesu, yizeye ko ico yari ari Mesiya kubwo kuba yari yaramubonye akora ibimenyetso biranga Mesiya. We yari umuheburayo, abaheburayo bitwaririka kuraba ibimenyetso n'abahanuzi, kuko uyo yobaye umuhanuzi wabo. Iyo niyo mpamvu batananiwe kumumenya, kubera ko we yaraje umwana w'umuntu. Soma ibisigaye hano y'ibi vyerekeye Zakayo, kuko umwana w'umuntu yaje kurondera no gukiza icyari cyazimiye. We ni umwana wa Aburahamu. Igihe mwamwagiriza yuko yifatanya n'abanyabyaha, kubw'ibyo tubona ko bategerejwe kubitahura ariko ntibabitahuye. Bari bafise teolojiya yabo yababeshaho neza no kuba abantu beza n'ibindi, ariko ntibigeze bamenya icyo Mesiya wabo yategerezwa kuba. Murazi yuko ibyo byoshoboye guseruka ubugira, kandi ibyo byoshoboye gushika cyane byoroshye ku buryo twobitahuye nari mu buryo kanaka. Rero hari inzira imwe rudende yo gushira amanga, iyo ni kurondera kumenya icyo yarari. Hanyuma ivyanditswe bivuga biti, we ni wa wundi nyene, rondera kumenya ukungene azokwigaragaza ubwiwe mu gihe cy'iherezo. Niko vyanditswe, murabona habe namba we ntagira icyo akora atabanje kugihishura. Ibyo yabivuze mu vyanditswe, ntacyakora atabanje kugihishurira abasavyi biwabo aribo bahanuzi, kandi yarari hishuye. Hanyuma ibi n'umuhanuzi wiwe ikintu n'igitabo cy'ubuhanuzi nicyo guhishurwa gukwiye kwa Yesu Kristo hose na hose. Nta kintu kizongerwa ko canke ngo gikurwe ko natwe dusabwa kugisuzuma kugira ngo tumenye igihe tubayemo kuko dushoboye kuba mu mutego nk'urya nyene. Nuko rero tubona yuko muri iki gihe yuko uyo Zakayo kuri uwo wacu byega mu gitondo cy'uno munsi uyu mudandazwa w'Iyeriko twebwe birashika akaba yari umuyoboke wa Kiwanisi nimba harabaye ikintu nk'icyo cyangwa ikintu cyo kubigereranya, birashika akaba yari umunywanyi w'umugambwe uhambaye wari ahiyo Iyeriko atanke ku muntu nyamwigenda ko wigihe ciwe nawe yari umunyeshengero. Ariko ikintu kibi tubona nuko yamenyeranye n'ivyiyumviro vya none ibikundwa na benshi kuvyerekeye Yesu we n'ijambo naryo ijambo mbo igihe rigaragajwe ni Yesu. Urabona kubw'ivyo yari yaremeranije n'ivyiyumviro bikunzwe n'abantu benshi yuko atari umuhanuzi yuko yari sinshaka kuvuga iri jambo nkuko tuvyita kino gihe uwishira hejuru cari kintu cugufyina. Ariko urabona Satani arashobora kwigana neza na neza gushikaho bigoye kumenya ivyo kuri n'ibinyoma. Yesu yavuze ko vyobayeho mu gihe ciherezo ukwigana kurengeje nkuko yane na yambure yahanganye na Mose. Nimwibuka abo bantu babiri bari gushobora gukora icyo ari cyo cyose Mose na Aroni bashobora gukora, ariko ikintu kimwe gusa Mose yarazi no kubyerekana nuko bahabe namba ntiyaje yane na yambure gukiza abaja. Mose yaje mu izina ry'Uhoraho gucungura abaja. Urabona kuko niko byari byaranditswe, babwiye Aburahamu urubyaro rwawe ruzobunyambukira mu kiringo cy'imyaka 400 riko nzobakurayo. Kubw'ibyo Mose yari afise ni kuhora hagize, ariko bari gushobora kuyigana uburyo bwari bwo bwose bw'impano bari kwerekana. Bo bari bazi ibyo habe namba ntibatako abo bintu bitaho abo biganye bagumanye n'ijambo hanyuma Imana irabishitsa. Namwe murazi yuko we yavuze ko vyobayeho mu gihe cy'iherezo nk'uko yane na yambure bagwanije Mose, niko nabo bantu bononeka y'ubwenge kuvyerekeye kwa kuri ivyo n'ukuri. Urabona n'ivyigana no gusa muri make bitsa n'urutsatsane mu bantu birashika mukabakankamira. Ariko hano ni suko mutabakunda ni kubera ko mubakunda. Ni gute nimba umwana wawe yobaye yicaye ngaha hanze hagati mwibarabara nawe ugasohoka ukavuga uti mwana mukunzi sinibaza ko wategerezwa kwicara ngaho? Yavuze ati agende ukore ibikuraba wotegerejwe kumuha ntoya. Muvyita gute nkuko papa yampaye ikintu gikangura imitsi? Mbega uko niko babivuga, ivyo nivyo yoko yokeneye kandi ivyo nivyo rimwe na rimwe mutegerezwa guhishengero. Ese uko udakunda umwana muto? Ariko ni kubera ko ukunda umwana muto. Murabona urukundo rurakosora? Nivyo, Yesu ntiyari mubi kuri bo, yarabakunze kandi yategerezwa kuba akosora. Rero dusanga yuko uyu muntu na Rebeka umugore wiwe kandi yizeye yuko yari umuhanuzi. Umuhanuzi hari haheze imyaka 100 badafise umuhanuzi, bari bazi ukurikira ku rubuga umuhanuzi w'ukuri ukurikira yobaye we. Murabona bamenye yuko yaje kuko byari byaravugishijwe. Rero abahanuzi bararetse, hanyuma rero we araza ku rubuga kandi yabonye cya kimenyetso cya Mesiya kandi yamenye yuko yari rya jambo. Murabona yararibonye. Rero urukino rwacu ruratangurira ngaha. Birashoboka ko ryabaye ijoro rigoye cyane kuri uyu mugenzi, ryabaye ijoro ridaca kandi ntiyashobora gusinzira, yariko arigaragura impande n'impande ku musego wiwe ijoro ryose. Benshi muri twebwe turaza ya majora yariyo. Murabona Rebeka yamenye yari afitaniye imigenderanire n'abigishwa n'ibindi, yamenye yuko Yesu yari agiye kwinjira mu gisagara mu gitondo gikurikira kandi yari arajwe ishinga n'umugabo wiwe. Yamushakira kubonana na Yesu imbona nkubone, kandi umuntu ahagaze mu nyonga hiwe bikora ikintu kinaka kuri wewe ntameze nk'uyundi muntu haratandukanye. kandi yashaka kwamenya neza ko yamubonye ko yabonye ibikorwa byiwe kandi ko yamenye yuko yari wa Mesiya. Naho abaheretsi n'abandi bavuze bati ntacyo bimaze n'ubushini uwishushanya gusa nini n'ikiremano, ariko yaravyizeye rero yariko arasenga. Rero Rebeka, nimba ushaka kuzana umugwiza tunga wawe Zakayi imbere ya Yesu byukuri, atanga urusenge ntaza kuruhuka. Rero igihe cyariko kiregereza, rero igitondo cyarakurikiye, Yesu yategerezwa guca muri iyo nzira. Rero ijoro ryose yipfundagaje mu gitanda kandi yari agowe, kandi we ari harya senga kandi atankeka mu ijoro. Igihe bari kubyuka yavuze ati urakoze mwambi, ndazi yuko uri kuramukorera, uri kuramukora ko. Rero igihe ubonye yuko Zakayo wawe adashobora kuruhuka, uvuge gusa turakoze mwamuriko, uramukora ko. Rero igihe ubonye atanguye gukara ntashake ko wosubira kuja kwishengero, urabona bakure yurya murwi, ntusubire kuja hariya nta kintu muri byo. Wihangane gusa Imana irikirakora, murabona uko niko ibikora, murabona ntasubira kuruhuka ntiyo byihanganira. Rero dusanga igitondo gikurikira akare cyane uyu muntu wacu avuye mu gitanda, hanyuma yambaye impuzu ziwe nziza cyane, murazi umutama na wiwe mwiza cyane yarafise, kandi akoze neza ubwanwa bwiwe, hanyuma ashokoje umushatsi wiwe, hanyuma Rebeka aravye hanze munsi y'umwitwikiro, hanyuma aramubona. Rero yegereje idirisha, hanyuma aravye hejuru kugira arabe ko abona, yarazi yuko ijambo kanaka ribandanya. Rero yarabiye mu idirisha, hanyuma araba hariya maze abona nimba umugore wiwe ari maso. Oya, ntiyari yabyutse, bicanye nuko we yiyumviriye, atugije igihuzu, hanyuma araba hanze kandi bwariko buraca. Rero yariko aritegura, murabona usengeye umuntu ikintu kiraheza kigashika. Niho tunanirirwa abagenzi, ukudasenga. Amasengesho n'urufunguruzo, musabe namwe muzoronka, ntimuronka kuko mudasaba, ntimusaba kuko mutizera. Musabe byinshi kugira ngo umunezero wanyu wuzuze, musabe hanyuma mwizere yuko muronze icyo mwasabye. Rero mukigumeko, ntimukireke, ntimukirekure. Nimba ari isezerano muri Bibiliya kandi bikaba byarahishuwe kuri wewe yuko Imana igiye kubi guha, bigumeko. Iyo niyo nzira yarafise yari yahishuriwe yuko ya Zakayo wiwe yari agiye gukizwa. Rero yagumye kuri iryo, nihatanguye gusohoka yavuze ati Zakayo we, ko uvyutse kare kino gitondo? Yo, yavuze ati mukunzi, niyumviriye kono murazi murashobora kwiregura uko mushaka kose Zakayo, niyumviriye yuko nosohotse, hanyuma nsame samakayaga, murazi nkuko mbega no wo kwemera ikintu nk'ico, murazi kandi yamenye ikintu kinaka. Rero ngaha arasohoka araba kunzu, murazi mu gihe asohoka avuye kunzira araba inyuma, arungurukira mu ruzitiro, murazi araba ico ariko kirakoreka, yabimenya aho nyene yaciye agwa hasi avuga ati urako ze mwami, ndizera ko byose birangiye ubu, twamutumye agenda. Rero namba ufise Zakayo wawe hano mu gikorane muri iki gitondo, ariko aragenda, ashobora kuba yicaye ngaha. Rero ariko aragenda, twamutumye agenda kuri ibyo ari byo byose. Rero yatanguye araba inyuma, agira ngo arabe namba hari uwuri ko aramuraba, murabizi. Yavuze ati ubu murazi icyo ngiye gukora, mureke duhindure ibyiyumviro byacu ku by'ubu. Umugore wanje yari ipanze muri ibi, uwo bita umuhanuzi w'igariraya igihe umupatiri wanje bambwira bati nta kintu nk'icyo muri iyi minsi, ibi bitangaza byose nibi n'ibintu by'ubuhumbyi gusa, nta kintu na kimwe kuri ibyo. Murazi icyo ngiye gukora, ndagiye ubunyene maze ndamubwira ibyo niyumvira, kuko kandi ibyo bitsongira umuntu adasanzwe muri iki gisagara, murabona igihe nja kumuhamagara imbere yiwe ndaja gukora ibyo. Rero yarasohotse yavuze ati uba araja kwi njira hepfo ya cange mu ruhande rwo haruguru avuye Yerusalemu, we kuva kuri Dane kugera kuri Berisheba, manuka ati ndaja avuye ku Yerusalemu, reraje ndaja kumanuka hariya ntumbere y'urugi rwo mu buraruko, ndaja kumufata niyinjira kandi ndaja guhagarara neza hariya maze ndaja kumuraba, hanyuma ndaja kumubwira ibyo niyumvira. Yo, hari baza kayo bangahe muri iyi minsi? Avuga Yesu mu gikorane bati Aba vuga Yesu mu gikorane bati numukwi wa bera bikumbagaza hasi nta kintu nakimwe kiri muri ibyo nofata urya mugabo ndaja gukora iki murabona rero yagiye atumbereye muri uwo muryango ariko ikintu gitangaje cyari murazi yari agiye kurondera ikibanza neza mu muryango kumubwira ko yari umugwiza atunga yari umunywanyi wabakiwanisi yari umunywanyi wa mashira hamwe n'utundi dushira hamwe two mu gisagara yari umuntu bazwi hariya kandi yari umuntu asanzwe kandi yubakwa yari umwenegihugu yiyubaha kandi mu by'ukuri yashaka kumubwira yuko ategerezwa gukenera kuza muri icyo gisagara bari bafise abavuga butumwa benshi n'amashengero menshi ntibari bakeneye ibyiyumviro byiwe hariya rero yamanutse mu ibarabara yishima n'igikaraza ciwe yafoye murazi kandi yo mana we iki yemwe umwigisha yogejwe ukumugira umudiyakoni yogerejwe kumugira umudiyakoni namba bakora ikintu nk'ico rero yaragi ye kuri uwo muryango ariko ikintu gitangaje yemwe murabizi n'ibintu bimaramaje ukuntu ariko ahantu hose Yesu yaragaragaye hariho mu bisanzwe umuntu kanaka hariya nuko kumwumviriza murabona kandi imbere y'uko ashikayo yumvise urwamo kandi bariko bararirimba indirimbo z'ubwoko bwose kandi Imana ishimwe mu ijuru n'izi indirimbo nziza bariko bararirimba kandi bamwe bari baravuze induru kandi basemerera ntibitangaje mbegaho Yesu ari ntihama hari urwamo rwinshi murabona ni nyene murazi yinjiye mu rusengero maze umunsi umwe muri Yerusalemu bambe kandi igihe yabikora haraciye amashami y'ibigazi kandi baravugije induru kandi hari hahagaze abo hariya abo bigisha bahambaye bamashyirahamwe n'ibindi abahereza imaze bavuga bati nimubahoze yavuze ati aba nibahora mabuya azosemerera ubwo nyene murabona iki ikintu kinaka kigiye gusemera mu gihe ari hafi ibyo ni byo murazi igihe Aroni yinjira muri Shekina imbere ya Shekina yategerezwa kuba yasizwe kandi yategerezwa imyambaro wiwe yategerezwa kugira icamwa bita grenade n'inkengeri akandi ubwo nibwo buryo bwonyene yamenya ko Aroni akiriho igihe bumva urwo rwamo akandi iyo niyumviriye yuko ubwo ari bwo buryo bwonyene Imana imenya namba turi bazima cyangwa turi bazima iyo bisurwamo rutoye ufata ikintu icyo ari cyo cyose cyapfuye rwose icyo nicyo kintu cyashitse kuri icyo rero bategerezwa kuvuga namba yari muzima cyangwa atari muzima kubera urwamo rwumvikanye rero Zakayo yumvise urwo rwamo rwose hariya hepfo kandi rero igihe yagenda hari inzugi zari nzugaye no hejuru ku mpome n'ibindi byose kandi yari umuntu mugufi ya gusa inyuma ya byose rero yiyumviriye ati mbega ndaja kumubona ngute hariho benshi bera bikumbagaza hasi ruhande yiwe gushikaho ata ntashobora kumubona rero murazi yavuze ati ndazi ikintu kimwe sinshobora kumubona nga kuko ndi mugufiya cyane ariko ndazi yuko agiye hepfo kumukeba wanje kufungurayo kumurango rero simbona nambara umutunzi azi ubwenge na bukeye yojaho ndandariza mu nzu y'uburiro bwanje yamara ariko araja kwa Rawinski ariko ndizera ko ngaha atara Winski hari rero ubwo uko biri kose agiye mu nzu y'uburiro bwiwe kandi mu by'ukuri ntanga ibyo kurya byiza kuruta abandi bose none kubera iki umuntu naho kandi Rebeka n'umunywanyi w'ishengero ryiwe kandi rero yagiye mu kibanza nka kirya yemwe yavuze ati ndazi ikintu kimwe ndaja hepfo ngaha aho ibarabara hareruya rihurira n'ibarabara ubyiza araja guca hariya ibyo n'ukuri hariya nyene hepfo ku ibarabara ry'igisagara aho akabarabara hareruya barabara ubyiza bihurira ushobora kumubona iminsi yose nyene hariya rero yasize igigugu ry'abantu maze ariruka hariya hanyuma ariyumvira rero aritegeura hanyuma avuga ati ubu niyaza ategereza ikona ndaja kumubwira icyo niyumvira ategerezwa kuca muri iyi nzira rero ndaja niyacanga rero yatanguye kwiyumvira urazi ririya gugu ry'abantu riraja kumukurikira ibihe byose barabibona ahari umubyimba nihe inkuku mazikoranira si inkoko izonyo nizo mu bumwivu inkuku mazo mwijuru zizokoranira hamwe n'umuvyimba mutimbu zoburi inkoko nimuvyara wayo murazi iri ngaha hasi ahimbeba nibindi bishobora kuyirya ariko inkukuma ishiri cyayo cyayo hariya hejuru mu giti nta woyishikira udukoko ntituzokwigora zizogurukira hejuru cyane rero ibindi bikoko nimbeba nibindi bintu byose birashobora kuyirya ariko inkukuma ishiri cyayo cyayo kure hariya hejuru mu giti nta muntu ashobora kubishikira udukoko ntidushobora kuzokwigora zigurukira hejuru cyane rero ibikoko nimbeba nibindi bintu ntibishobora kuzihungabanya n'inkukuma zirakunda imfungurwa z'inkukuma niko biri murazi Yehova ni nkukuma wenyene kandi atwita twebwe abana b'inkukuma abahanuzi bayo ni nkukuma aberekwa inkukuma ija hejuru cyane nta yindi nyoni ishobora kuyikurikira kuko hamwe agaca kogerageza kuyikurikira karashobora kuvunagurika uko n'ukuri iyo niyo ngorane iri uyu munsi benshi bagerageza kwigana vuba igihe tukuzitahura nuyireke duge hejuru gatoye amubi yose azoca sokoroka neza zizoshwira hasi nimwibuke itegerezwa kuba ari inyoni ikozwe uko kandi umuntu ashobora gukurikira iri jambo ategerezwa kuba ari umuntu yabikorewe yakozwe n'Imana atari iseminare turabona igihe ya uko iduga hejuru cyane namba amubi yayo atazogumako bizoyifashiki kandi ikindi kintu igihe iduze hariya vyogenda gute mu gihe yoduga hariya hejuru ikaba ari impumyi idashobora kubona n'ikintu na kimwe murabona itegerezwa kugira n'amaraso murabona kugira ngo imenye ivyo iriko irakora mu gihe iri hariya hejuru uko niko inkukuma z'Imana zimeze uko utera uduga hejuru niko ushobora kubona kure ukagaruka ukavugishwa kubigiye kuzoba murabitahura nibaza ko urya mwene data w'umwirabure hariya inyuma yoshoboye gutahura ibyo neza cyane muri kino gitondo murabona rero nimurabe neza hanyuma turabona yuko yavuze ati ninahagarara ngaho uwo mugwi w'abantu nyene utera induru ntaza gushobora akumva ijwi ryanje bariko barasemerera no kubandanya nk'uko iciyumviro canje kimurwanya nta kamaro coshoboye kugira ibyo ni vyiza hanyuma rero yavuze ati ariko urazi ibyo ngiye gukora ndaza kukubwira ibyo ngiye gukora hari igiti cy'umusukomora kandi amaze kwegera ndaza kumubona hanyuma ndaza gusimba mvuye muri rimwe muri ayo mashami hanyuma ndamubwira ibyo ntegerezwa kumubwira kandi araza gutahura ko ndi Zakayo umunywanyi w'iri dini ryiza hariya hepfo ndaza kumubwiraho nkoranira n'icyo umuherezi wanje amwiyumvira ko ni byiza ibyo byoshobora kuba byiza yitegereza impande zose hanyuma yiyumvira ati rero ikintu gikurikira ishami rya mbere riri hafi imetero zitatu ziduga kandi uburebure bwiwe ni nk'ubw'imetero imwe na santimetero 21 rero araza gushikira gutiyo yindi metero imwe n'igibice 8 murabona hanyuma yiyumviriye ukuntu yari gushobora gushikaho hejuru nta yindi nzira kuri we gushikaho kandi yategerezwa kuduga hejuru y'icyo giti hanyuma yitegereje ahantu hose nta kintu cyari kiharatari murazi ibisandugu by'ibicafu ntibyari bwashikanwe ngaho muri icyo gitondo kandi amasandugu y'ibicafu yari mu ikona yiyumviriye ati hamwe noronka gusa kiriya gisandugu cy'imicafu nga ibisiganda ibyo birashobora kunyongereza uburebure kugira nshikire hariya hanyuma nifadikize zirya shami rya mbere ariko niyemeje kumubona ndaza kumubona murazi nta kintu bitwaye mu gihe umuntu ashaka kubona Yesu aca mu bintu binaka bigoye cyane murabona ariko murabona Imana yari kwirakorana nawe byari biki amasengesho yari Yebeka yariko arishurwa rero aragiye hariya kandi au ubutwari imicafu ntiyari bwashike muri icyo gitondo kandi isandugu yari iremereye cyane kandi ntiyashobora kuyiterura yari mugufi cyane rero yaragerageje ariko ntiyashobora kubikora hari inzira imwe yonyine yashobora kubikoramo iyo nayo kwari kuyifadikiza n'amaboko yiwe kuyiterura ariko yari yambaye ikanzu yiwe nziza cyane ariko hari ikintu kinaka kubijanye n'ibyo mu gihe ukeneye kubona Yesu by'ukuri na abi uzokora ikindi cyari cyo cyose murabona muzokora igusi cyari cyo cyose mu gihe mukeneye cyane kumubona by'ukuri nabi rero asohoka hariya hanyuma murabona Satani agiye kugerageza kukubuza kubikora nawe ibintu byose agiye kubishira agiye gushira insitizi mu nzira igihe cyose kugira ngo akubuze kubikora azoguhumisha amazi cyashobora cyose ariko ni waba uhanze amaso ku Mana izo gucira inzira iriko irabigukorera no muri iki gitondo ntureke Satani ngo atambike ikintu kinaka mu nzira yawe umwanya ni iki kintu nantegerezwa gukora iki byawe rindira gusa umuntu utume rero yaramanutse hasi arunama yambaye iyo kanzu nziza ho rero arazi ko agiye kwicafuza aca yifadikiza iki gisanduku cy'imicafu mu mwanya nyene akigifashe no kugerageza kugiterura ngo agipakire haca haseruka abahiganwa nawe mwikona ni nkuko bimeze ngahaze Zakayo wavuze yuko utazokwigera winjira mu mugwi wabera bikumbagaza hasi ariko uri ngaha rero nguyo yicaye ngaha hagaze ngaha rero niki gisanduku ciyarara mu maso hihiwe hatukuye rero uwuhiganwa nawe yavuze ati rero itegeretse nguwo Zakayo mwene iyi nzu y'uburira hahepfo yahinduye akazi kiwe yaronsa kandi kazi rero murazi ni umu akorera iki gisagara ubutwari yarara rero hari ikindi kintu kubyerekeye ibyo iyumvire hamwe woba wiyemeje kubona Yesu uzokora ikindi cyari cyo cyose yagacakiye gusa kandi mu maso hiwe haratukuye mu maso hiwe haravyimbye hanyuma ngo yaragiye hejuru yacu maze agitereka hasi yitegereje hirya no hino arabareka bashikira ikona hanyuma yasimbiye hejuru y'iryo sandugu acanye nena ku giti ntumbarire sinotegerejwe kuvuga ibyo kwenena murazi iryo ni bangahe bazi kwenena ku giti ibyo ari byo rero ibyo ni byiza murabona mu yandi majambo yuriye hejuru ku giti nuko ashika hariya rero nguyo yicaye hariya muravuga umwanda yutsuye ubucafu asa nabi by'ukuri kandi rimwe na rimwe Imana irareka gusa ukamera nkuko Amina numvise umuntu umuyundi munsi murazi ngene ingendo zabo nshasha ndizera ko bitazokwigera bishika mu bice byacu bya Pentecoste naho mbona biriko birahatembera injira hani mikono ndafashe Yesu nk'umukiza wanje bwite ndakunda kubabona bamanuka hariya mu gicaniro maze bagapfa bagakubitwa no kwitura hasi no gucira urukunda kandi murazi yo mu twahora dufise amafarasa amwe kandi iyo twazigaburiye ibyatsi bimeze neza birimo ubuki bituma zicira urukunda iyo wegereye bikwiriye kwa Kanani uzocira urukunda gatoyi nawe murazi kubwo kurya ubwo buki buvuye i Kanani rero turabona yuko we ari ngaho hejuru mu giti ubu ahana gura ubucafu ku yiwe nshasha ntiyiyumvira ko yakoze ivyo reka gusa umuntu kanaka tangure kugusengera uzokora ibintu bidasanzwe nuko we ayihanagura nkuko nibipfunje ipfunje ivyutsuye ku mavino mu biganza vyiwe hose yicaye hariya abikora ko yavuze ati rero ubu namba atari umwanda ngaha ndicaye yavuze ati murazi Rebeka yambariye ko urya mugaba ari umuvugishwa rero ngingiye kurindira ngiye kwinyegeza akubwibyo yicaraho mu mashama abiri ahurira yibi bigira ahantu heza ho kwicara kandi umaze gushika kure kandi ukaba washitse kure muri iki gitondo weza kayo wicaye nawe ahinzira zibiri zihurira iyawe ni iy'Imana murabona mu gihe witeguye bikwiye ngo utse ngaha muri iki gitondo rero amasengesho ya Rebeka ari hafi kwishurwa ariko wicaye ahinzira zibiri zihurira ubu iyawe ni iy'Imana murabona maze yicara hariya nuko ariyumvira ati umugore yavuze ati yari umuvugishwa ibi bintu byose yashobora kwiyumvira ibyo yiyumvira biri mu mitima y'abantu maze akabi ihishura akongera akababwira ikitagenda neza muri bo kandi yo iki kintu kijanye na Natanayeli yaraje maze amubwira ko yari munsi y'igiti hariya murazi sinja gufyina na gato ndaja kwitwikira hejuru ngaha mu giti ku bw'ibyo ndi mu giti nanje kandi ni nkuko ndizera ko we ari umuvugishwa bigishwa byongeye ntabyo nizera gusa kuko umuherezi wanje ambwira ko atakintu kiriho nk'abavugishwa ntabo twaronse haraciye imyaka amajana ane rero ubu atankeka muratahura ko ndiko ndatanga agakino ngaha kugira ngo nshire ibintu ku murongo akubwibye afata amashami yose ayatwikira aritwara yitwikira ahantu hose ari inyegeza neza bikwiye yavuze ati rero niyazana ni barabara haleluya ava haleluya akatira kuryicubahiro rero aho nyene mwikona niyazana ni rya nzira igihazo bakase mwikona ndaje kwisigariza iba birimwe rinini ngaha ku buryo nshobora kurabiramwo nta mubona ndaje kuri duza antaje kugenda mbonye nta mbona hahejuru hanyuma rero niyarengana nkamubona neza murazi ibyo nja gukora ndaje gusubiza ko aya mashami maze ahejeje kurengana ngaha rero ndaje kumubwira ico niyumvira ndaje kumubwira ibijanye navyo nuko rero yicara hari yakanya gatoyi haciye umwanya mutoyi yumva urwamo ruhinda kenshi Yesu azanana na bene urwo rwamo rero nguwo araje hafi y'ikona rero we nikihe kintu cambereje abona umugwi w'abantu bakoraniye irya nino y'amabarabara yavuze ati necerejwe nuko ndi ngaha muri iki giti kubw'ivyo sinja gusubira kwivanga nabo nuko rero ari ngaho hejuru mu giti yicaye hariya yitwikiriye ahantu hose ku buryo atamuntu n'umwe yomumenye abahigana nawe ntibajya kumumenya ko ari hejuru mu giti rero afisi ryo babirimwe gusa ja kuduza akarabira mu maze akongera akarisubizaho kandi ikindi gihimba ciwe cyose gitwikiriye ahantu hose nuko aduza iryo babi n'abantu bakoraniye mu makona kandi murazi nguyu araje umushinga ntaye Johnson n'umwana arwaye igihe yumva yuko umuherezi n'umwigisha mu nzu y'uburiro yiwe bwite babivuga ko wa munsi yuko uwo mwana yari kwarapfa yari afise umucanwa umuganga yagerageza kuzimya kandi nta kintu na kimwe cyariho cyo guheza kandi uwo mwana ategerezwa kuba atari bwigere apfa muri iyo nzu ariko hariya bari umunywanyi ari umunywanyi wiwe bwite bari bahindutse abashikuzi cyane gushikaho bazana uwo mwana hanze muri urya muyaga ukanye wo mu kwezi kwa ntwarane maze rero bari bamutwikiriye mu burengeti agakobwa gatoya k'imyaka yababa icumi mbega gushikuza niyasubira kwinjira mu nzu yanjye y'uburiro uwo mwana zoba yapfuye ngeka nzomubarira nzomubwira ico niyumvira haciye umwanya mutoyi urwamo rugenda rurushirizaho kuba rwinshi maze bose birukira mu ibarabara ikintu ca mbere cashitse hafi y'ikona ry'ibarabara haleluya uja mu ikona ry'icubahiro mu gihe bari begereye ibarabara tubona ko hari umurovyi muremure avyibushe wo guhanza yitwa Simona avuga ati murashobora kwegereya hirya bantu umwe hari abantu icumi n'umwe inyuma yiwe bavuga bati namba bishoboka turaba basabye mwegere inyuma umukuru wacu yari mu gikorane gihambaye umugorobu heze kandi inkomezi zamupfuyemo kandi habaye ukwegwa guhambaye none ararushe muri iki gitondo kandi agiye kwihereza imfungurwa zo mu gitondo mwoshobora kwegera kirya gusa mu byitonzi nguyu rero umuryango waba Johnson urasohotse hamwe nako kana gatoyi umuryango waba Johnson urasohotse hamwe nabo bana gababo ko kana gatoyi nuko wa murovyi munini ya nabandi benshi muri bo bavuga bati turabasavye mwoshobora kwegera inyuma rero dufisa kana gatoyi ngaha kagiye gusa gupfa abaganga bagahebuje mwoshobora gusa kutureka tukakaryamika kakana vyonyene mumbabarire bose bashaka kubikora kubwivyo sinshobora kubikora na gatoyi mutegerezwa guhagarara hirya ku ruhande hari yaraje ubunyene murashobora kwegera hirya kubw'ivyo rero ndashobora kubona nka wa muteramye muto yavuye mu munara yararimwe mu giti yararavye mazabona mushinga nae Johnson na mushikiwe bapfukamye muri iryo sinzi ry'abantu bavuga bati mwami mana ntundengane we mukiza wanje umvugo gukuganya kwanje uciye bugufa hu uhamagara abandi ntundengane maze mu gihe yaraciyaho yarahagaze nuko aravuga mushinga nae Johnson woshobora kuzana umwana wawe ngaha kwari nko kwemeza aracari wa wundi uwo munsi nibisaba ikarata yo gusengera abagwayi nibisaba umugwi bisaba kwizera nka kujya wa yampumye baruteremayo yarafise ukurundi ruhande rwirembo igihe yasohoka haci imyaka 200 nyuma yaho ashiriye ikimenyetso abo aho hantu ni gute yashobora kuba yumvise ijwi ryiwe ariko ewe Yesu mana wa mwana wa Dawidi ivyo vyamuhagaritse byaramuhagaritse byakoze ku nkuzu yiwe maze arahindukira aravuga ati mumutsane ngaha murabona nuko bazana ko kana gatoyi hariya yarambitse ibiganza vyiwe kuri ako kana nivyo gusa yakoze mu mwanya muto se yaragasubiranye inyuma ako kana gacha kagenda genda ho mwibara barakiruka umucanwa wari wakavuye ko mu buryo bumwe byaramworoheje gatoyi yavuze ati ndibaza namba ashobora kuba ari umuvugishwa cyatumutumye avyizera murazi hariho ibintu nk'ibyo bitwenza kuko we ni jambo sinari ni ndiho nuko mu gihashitse munsi y'igiti yari yumviriye rera fata ibabi ritoya hejuru araba hasi ashitse munsi y'igiti yari yumviriye ati bega yoshobora kuba ari umuhanuzi yoshoboka murabona ategerezwa kugira ukwizera yoshobora kuba ari we kandi igihe yaca munsi y'igiti yunamitse umutwe wiwe agenda agenda mu buryo bwiwe bwiyoroheje hari ikindi kintu kimwe iyo wigeze kumubona uu urahinduka ushobora kuba wa wundi narumvise ibyiwe mwarumvise ibyiwe ariko igihe namubona ijambo ryiwe sinari kongera kuba wa wundi ukundi hari ikintu kinaka kimwerekeye gitandukanye n'uwundi muntu hari ikintu kinaka kimwerekeye gitandukanye n'abasenyeri n'abakardinali n'abapapa n'abandi we hari ikintu kinaka kimwerekeye cy'ububasha Zakayo mutoyi yari yakozwe ko amasengesho ya Rebeka yari yishuwe igihe yaca munsi y'igiti yavuze ati rero ndashobora gusaba imbabazi Rebeka ninasubira imuhira ariko agenda yerekeza kwa Barea Lewinsky ni byiza niyafungura mu yindi nzu y'uburiro rero bimbera byiza murabona yari yamubonye kubwivye igihe yashika neza na neza munsi y'igiti yarahagaza araba hejuru aravuga ati Zakayo uruka turajani muhira dusangira uyu munsi murabona yarazi yuko yari hejuru hariya yarazi uwo yari we mwene data mushikanje we uko yararejo n'uyu munsi niko akiri niko azokwama ibihe bidashira yitezwe guca ngaha muri iki gitondo yaciye ngaha muri iki gihe sagara yabanye natwe ngaha muri iyi ndwi mbega murazi umukuru w'igisagara aramutsaje umukuru w'igihugu Johnson ajitopeka amabendera yoduzwa amabarabara yosharizwa kandi yohawe ikaze cyane ariko yes arashobora kuza bikagorana ko hagira umuntu n'umwe ashaka kuza kumuraba wotegerejwe kurondera abapolisi bo kuri kugira ngo ushikire umukuru w'igihugu muri iki gisagara ariko dufise ibibanza byinshi cyane byo kwicarako murabona ubudasa ntibanezwe no kumubona ndizera ko Zakayo ari ngaha muri iki gitondo kandi mugihe ariko araca ngaha niwe ariko arakuvugisha yarururutse ava ku giti nivyo abanegura bashaka kuvuga bati uyu mugabo ni umunyavyaha yavuze ati mwami namba naratoye ico ikindi cari cyo cyose mu buryo bw'uburiganya nzogisubiza incuri jana nzogisubiza kandi namba naragunze umuntu numwe niteguye kubitunganya nditeguye reka twunamika imitwe yacu Zakayo uriteguye muri iki gitondo kuki utapfa ubu mwibarabara kuki utabandanya ariko araca ngaho ubu aca mu mutima wawe akuvugisha hoba ari hariho mu gihe mwunamitse imitwe musenga hariho umuntu n'umwe ngaha yovuga ati mwene data Branham mu by'ukuri natekeranije gato igihe cyose mwibuke yari umuntu w'umunyedini ubwiwe naratekeranije gusa gatoyi ariko ubu ndizeye fasha kutizera kwanje mwami atari kuri Branham kuko ntawubona ariko ni jewe gusa n'Imana kubw'ivyo ngiye gutarika ikiganza canje maze mvuge nti ntundenganewe mukiza wanje umvu gutaka kwanje guciye bugufi ngira uwizera ukuri mwami ingo cana nanje muhira uyu munsi maze ugerere mu nzu yanje uyu munsi ntegerezwa kugerera mu nzu yawe wotari kikiganza chawe uvuga kuti nibuka mana umwama guheza gira guheza gire nawe nibuka mana jana nanje muhira iki gitondo ndazi yuko uri ngaha ndazi yuko uzu mutima wanje uriko uvugana nanje ubu urazi yuko ivyo nakoze ari bibi urazi yuko jewe ndi numunywanyi wishengero furu gospel yamara nabaye ikigaba sinakoze bibereye nafashe igikorane cy'amasengesho minenerwe nashitse ibindi bintu byose nakoze ibintu byo kuri ukwizera kwacu kwacu kutihanganira jewe ndi ndumugore akandi ndazi yuko nambaye nabi kandi nari mosheje imishatsi nari isiza amarangi kandi byitwa yuko ndi umugore wo mwishengero rya gufuru gospel umugore yizeye ngiriri mbabazi mwami ndashaka yuko jana nanje muhira uyu munsi kandi nzonzonzonzo icitegerenzoba icitegerezo kizima cha Kristo uhereye wo kumva gusa uko kuba ngaha kw'Imana ku buryo wotari kiganza cawe maze ukavuga uti nsengera Imana iguhezagire nawe Imana iguhezagire nawe Imana ibahezagire abashikanje data wo mwijuru bamwe muri baza kayo akazi nabaza kayo badugije amabama babi matse baraba hanze bamenye ko Yesu yatoyaho baba naho ba baketse ba yabahishuriye ko bakosheje ibiganza byinshi byinshi byadugijwe ese wo jana nabo muhira uyu munsi da tuje mu mazu yabo ese mu mitima yabo ese bo twigibo kutwa batokwigera bibagira iki gitondo yamara muri ibi biteye isonina kandi mu ntumbero yo kugwiza ukwiyumvamwo ugutwenza mu bantu bavanze kandi rero muri iki gihe hano ivyo byavuyeho ko hari ni ukugira ngo usanje nshikane abantu kugutahura igihagararanye natwe ngaha muri iki gitondo ijambo ryagaragajwe mu gisagara cacu hano hagati yacu umwami Yesu bwiwe ijambo ryigize umubiri rikorera ubwaryo mu mubiri w'umuntewe mana ese abagenzi bakundwa bacu bobaha ibi maze bagashikanwa hafi yawe kurushiriza
and be brought closer to you. Go home with him, I asked again, Father, with every Zacchaeus.
Jana nabo muhira ndasubiriye kubisaba data hamwe na buri Zakayo n'umugore wese buri Rebeka ese yomenya ko amasengesho yiwe yishuwe turabagushikaniye ubu kandi bashobore atagukekeranya na gatoyi kukwakira mu mitima yabo nk'uko uwo muheburayo muto yabigize muri kirya gitondo naho yakosheje bavuze bati mbega nawe ntiyategerezwa nk'umwana wa Aburahamu.
So you're ready to go home.
Kubyivyo witeguriye kujana natwe muhira data turasenze ngo ntuzokwigera udusiga jana natwe kuva kwifunguro ryo mu gatondo mu gihe twicaye ngaha muri iki gitondo kandi twarabanye hejuru ya meza yose tunezerewe dutwenga duhana amaboko kandi dukundana twese nk'uko abakristo bonyene babishoboye kandi ndiyumvira yuko bishoboka ko jewe ntosubira kuzokwigera mba ngaha no shobora kutazosubira guhura n'uwo mugwi nk'uwo murindi funguro ryo mu gatondo ariko ndazi ntakekeranya data namba baja kukureka gusa ngo ujane nabi muhira uyu munsi maze ugerere muri bo nzohurira nabo mu mazimana igihe intambara izoba yatsinzwe rwose na ya meza nini ishanje ku bisenge byo mu kirere natwe twicaye kandi turaba hirya no hino kandi raba muri iki gitondo aba bakozi b'Imana bicaye hano bafise imvi bavuga ubutumwa igihe nari umwana ndibaza ko baca bo gusa ibishitsi bagaturitsa amabarabara kandi babikoreye izo ngabire bari bavugishijwe ko zoje mana bahezagire bose hezagira aba bagore beza bitanze kugira abagabo babo bavuga ubutumwa bwiza no kwitanga abakristo bose bakora bahamwe nabo data twicaye hariya hirya jorirya joro turaba ku meza kandi nkumbure ntituzokongera kubonana kugeza icyo gihe atankeka wasozi azokorokera ku matama yacu mu munezeraho nzorenza ukuboko kwanje imeza nkabaramutsa rero tuzomubonaje tuzonezerwa tumuramutse ico giti nkumburi igiti cazanemera igiti cidini cazanemera kandi kindi kintu kivuye gusa kwigungira ko kwacu kivuye mu nzira zo gutamenya canke ukutamufata ukwari kwacu kivuye mu buhumbyi bwacu kijana mu umuco tuzonezerwa kubw'ivyo rero igihe tuzomubona atembera mu mpuzu ziwe zose z'inyambara abami atembera iruhande y'imeza kandi afata ikiganza ciwe ikigikundiro hanyuma agahagurura agahanagura amarira yose ava mu maso yacu avuga ati nturire byarangiye injira mu munezero w'umwami yaguteguriye imbere yuko isi ibaho gushikaho data ugumana natwe ujana muhira natwe kandi ugumane natwe gushika icyo gihe tubisabye mu izina rya Yesu amina.
I love him.
Ndamukunda. Ndamukunda.
Because he
yankunze ubwa mbere igihe naduga ku giti yaguma nkunda kandaka nari igiti yamanitswe ko rero ku bwanje umusaraba igiti gikengeretse ku giti cy'ikaru ku giti cy'ikaruvariyo nari igiti yamanitswe ko ngo ukumanure ku giti cyawe nda
you can't love him without
rero ntimushobora kumukunda ndamukunda hagati yanyu nda rero gorora ukuboko ku meza hamuvuga uti Imana iguhezagire mugenzi wewe shikira gusa umuntu munaka kurundi ruhande kuko yankunze ubwa mbere kandi yaguze agakiza kanje ku giti cy'ikaruvariyo.
Don't you love him?
Bega ntumukunda kuko yagiye kuri kirya giti kugawe kugira gukure ku giti cawe. Bega ntiwomureka jane nawe muhira muri kino gitondo nibangahe baza kumufata nimuduza amaboko yanyu Imana ibahezagire bagwiza tunga nshaka kuvugana nawe mukanya gatoyi gusa imbere yuko ngenda. Rero namba utari umukristo namba utahora wiyunga mwebwe abakristo mwebwe bantu nimba wakiriye Kristo igihe wadugije ukuboko kwawe genda kuri umwe mu bungere bari ngaha babwira ibyo wakoze bazobakira umuntu munaka umwungere munaka yanditse ikete kubw'ibi kubw'uyu muhungu ngaha uyu mwene data w'umwirabure ubwo bari ubuntu bw'ijoro mwenejo uwo musore yicaye hariya abyitegereza kandi yaravyizeye murabona ivyo ukungene uwo muhungu ukungene uwo mpemu yazungurutse biri yariko arabimbwira kandi umugore wanje hamwe n'abo tumaze gushika muhira yazungurutse mu gihe yari muri iyi mfungu yazungurutse ngaha ca ahura n'uyo murabona kugira amuzane muhira ubushobozi jana nawe genda wiyunge n'umurwi munaka ahantu hanaka ushobora kwifatanya nawe aho bigisha ijambo ry'Imana hamugumane iryo jambo ukora uko vyoba kose murabona uko n'ukuri mwabagwiza tungamwe mbega murazi vyanshi kiyeza kayo yacitse umunywanyi w'umurwi w'abadandaji ba for gospel ibiyeriko uko n'ukuri iryo shami hariya hepfo ryari ryabo byumvikana nk'uko umenga n'ibyo ubuhumbya ariko n'ibyo ukuri nk'uko ndazi neza Yesu adashobora gushinga ikindi kintu atari ishami ry'ubutumwa bwiza bwuzuye ndazi kandi Zakayo yabaye uko hamwe nawe rero ubu Zakayo kora nk'uko nyene kugeza dusubiye kubonana mu ijoro Imana ibahezagire ngira ndamusubize umwungere igikorane.